Imwumva ni radio izwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni Fidele Niyongabo abaramutse. Mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Fidele tuyahere mu yavugwa muri Afrika. Uwahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo azotahuka mu gihugu cy'amavukiro ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa gatandatu, nyuma y'imyaka 10 yaramaze ari hanze y'igihugu. Byashikirijwe na Asoa Adu, umunyamabanga mukuru w'umugambwe Front Populaire Ivoirien FPI, umugambwe wa Gbagbo. Ni nyuma kandi yaho yejejwe na CPI ku byaha byo guhohotera ikiremwa muntu mu ntambara hagati y'abenegihugu yabaye nyuma y'amatora yo mu myaka y'2010 n'2011. Mu kwezi kwa kane, sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI yemeje ko Gbagbo n'uwahoze ari hafi yiwe Charles Blegoude bejejwe. Umusirikare aramutswa ubutegetsi muri Mali, Colonel Assimi Goita, yaratahutse mu gihugu ejo ku munsi wa mbere avuye muri Ghana, inyuma y'aho abakuru b'ibihugu byo muri CEDEAO biyamirije icyo bise kudeta igira kabiri muri Mali. Bamusabye kugena umushikiranganji wa mbere mushasha, ariko birinda gufatira ibihano icyo gihugu. Mu nama y'ibihugu bihurikiye muri CEDEAO yabereye muri Ghana ku munsi w'Imana, ibyo bihugu 15 byo mu burengero bwa Afrika byarakumiriye Mali muri uwo muryango, byongera bisaba ishingwa rya leta nshasha itavangura. Goita mu kwezi k'8 k'umwaka uheze yagiye imbere abasirikare bakuye ku butegetsi perezida yatowe Ibrahim Boubacar Keita, inyuma y'imigumuko y'abanyagihugu bamwagiriza kurya ibiturire no kunanirwa guhashya iterabwoba.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu yavugwa mu makungu, ibigo bijejwe iperereza mu Bwongereza hamwe n'ibigo bijejwe umutekano ku mugabane wa Buraya byarifatanije na Leta Zunze za Amerika mu matohoza mashasha agamije kumenya neza amamuko y'umugera wa corona. Nk'uko abategetsi b'izo mpande zibiri babivuze, ikibanza ayo matohoza azoshimikira ko ni ikigo cyo mu Bushinwa kiri mu gisagara cya Wuhan gikora ubushakashatsi ku migera. Niho hakekwa kuba haraturutse uwo mugera umaze guhitana abantu bashika imiliyoni 4 ku isi. Abategetsi b'Ubwongereza bavuze ejo ku munsi wa mbere ko bakeka ko uwo mugera watorotse icyo kigo. Mu ndwi iheze, perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yategetse ibigo vya Amerika gukora amatohoza yimbitse ku mamuko y'uwo mugera no gutanga ibizoyavamwo mu mezi 3. Itegeko rya perezida Biden ryaje inyuma y'aho perezida rya Amerika rimenyeye amakuru y'uko hari abashakashatsi 3 bo muri laboratoire ya Wuhan barwaye mu kwezi kw'11 2019 imbere y'uko umuntu wa mbere avugwa ko yanduye uwo mugera. Ubwongereza bwaratangaje ko ku munsi wa mbere umugambi wabwo wo kwihutisha gutwara abakozi b'Abanyafuganistani babukoreye hamwe n'imiryango yabo imbere y'uko inteko za Amerika na OTAN ziva muri Afghanistani. Ubwongereza buvuga ko abo bakozi babukorera benshi babafasha gusobanura ururimi. Abarenga 1,300 hamwe n'imiryango yabo baza bamaze gushikanwa mu Bwongereza, abandi barenga 3,000 byitezwe ko batwagwa mu minsi ya vuba. Umushikiranganji wo kwivuna abansi w'Ubwongereza Ben Wallace yavuze ko abo bahoze babakorera atankeka bazohigwa buhongo n'abatalibani hamwe n'iyindi mihari y'abarwanyi igwana leta mu gihe amakungu azova muri ico gihugu. Ubwongereza hamwe n'ibindi bihugu biri muri OTAN byamye biremerwa n'abaharanira agateka ka muntu basaba kwimurira ibyo 1,000 by'abakozi bakoranye mu gihe kingana n'ibinyecumi 12 izo ntambara zimaze.
Aloyisi Bigirimana, urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Ubu umupaka wa Gatumba uhuza Burundi na Kongo ruguruye inyuma yaho wugariwe kubera ikiza cha COVID-19.
Nkuko twabimenyesheje ejo munsi wa kabiri uheretse hazibiri yuko Abarundi bashobora kuja muri Kongo canke abakongomani bakinjira baciye ku mupaka wa Gatumba.
Uyo ni Tade Ndikumana umushikiranganje w'u Burundi ajejwe amagara y'abantu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Urwego rujejwe gutohoza ibyaha mu Rwanda RIB rutangaza ko gwapfunze Aimable Karasira rumukurikirana ko ibyaha byo guhakana no guhishingiro genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Karasira yahoze yigisha muri kaminuza y'u Rwanda azwi cyane ku muhora wa YouTube atari umunwa mu kunayabagura ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Eric Bagiribusa.
Amakuru yitabwa muri yombi rya bwana Aimable Karasira yemejwe n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB.
Aya makuru niyo
yego
kurikiranyaho icyaha cyo guhakana no guha ishingiro genocide yakorewe abatutsi muri 1994 ndetse n'icyaha cyo gukurura amacakubiri. N'ibyaha bihanwa n'ingingo ya gatanu ndetse n'iya karindwi y'itegeko ryerekeranye icyaha cy'ingengabitekerezo ya genocide n'ibyaha bifitanye isano nayo.
Bwana Murangira namubajije niba bidashobora gufatwa ukundi kumva warokotse genocide akurikiranyweho kuyihakana.
Itegeko ribuza umuntu wese guhakana genocide ntibishingira kuba wararokotse cyangwa utararokotse genocide yakorewe abatutsi. Umuntu wese rero wakora ibyo bikorwa byo guhakana genocide yabikurikiranwaho.
Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda yanavuze ko Karasira ibyakurikiranyweho bikubiye mu biganiro yakunze gutanga ku miyoboro itandukanye ya YouTube.
Urugero natanga rwa vuba ni amagambo yavuze ku itariki ya 26 z'ukwa gatanu.
Yego.
Kuri televiziyo ikorera kuri murandasi YouTube yitwa Umurabyo TV. Yego. Yavuze ko genocide yakorewe abatutsi itateguwe, ko yatewe n'ihanurwa ry'indege yari itwaye uwahoze ari perezida Habyarimana. Ayo magambo rero akaba agize ibikorwa bihanwa n'ingingo ya gatanu guhakana genocide, aho mu gika cy'iyo ngingo igika cya kane ivuga kuvuga cyangwa kugaragaza ko genocide itateguwe.
Kugeza ubu hari gifatwa nk'impuruza, aho kuri interinete abantu basabye gushyira imikono kuri iyo mpuruza basaba inteko ishinga amategeko imitwe yombi n'izindi nzego zifite aho zihura n'amategeko gufata Karasira n'umunyamakuru Agnes Nkusu w'Imana wa Umurabyo TV bagafungwa. Umuvugizi wa RIB yavuze ko mu gufata Karasira bitashingiye kuri iyo mpuruza. Nabajije umunyamakuru w'Imana Nkusu niba adateye ubwoba n'iyo mpuruza.
Ngizange nta n'umutegetsi uramamagara, nta RIB irampamagara. Njyewe ndahonegereje kandi bamamagara nakwitaba, njye nta bwoba mfite kuko njyewe mba ndi mu kazi kanjye kandi akazi ngakora nabanje kwisunga amategeko mbanza gusasira ibyo mvuga byose, cyane ko urabizi kundeka kuvuga ngo napfobya genocide ingengabitekerezo ntirwe kuko njye naranabitezwe baho umwere mu rukiko rw'ikirenga, nabaye umwere kuri icyo cyaha. Ntabwo rero njyewe mpfa gukora mpagutse kuko imyaka itanu nafunzwe ni myinshi, amategeko navuyeyo nabanje kuyiga cyane.
Ifatwa rya Karasira kuri bamwe mu barokotse genocide yakorewe abatutsi ntiryumvikana. Madame Clarisse Kayisire Mukundene ari muri abo kandi akurikiranira hafi ibiganiro bya Karasira.
Njyewe nk'umucikacumu wa genocide yakorewe abatutsi, icyo navuga ku ifatwa rya Karasira ni uko ntabyumva, ntabwo bivuga ko hari umuntu uri hejuru y'amategeko. Impamvu ntabyumva ni ukubera icyaha aregwa. Murumva kuko Karasira yahakana ikintu cyishe umuryango we. Nakurikiye ibyo yavuze byose nabishyira ni nka opinion, donc ni ibintu umuntu yajyaho impaka akurikije ibyo avuga, noneho akarebwa koko nimba yarahakanye genocide.
Mu bihe bitandukanye bwana Karasira yakunze kumvikana atarya umunwa mu kunenga imigenzereze mu butegetsi y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. Ntanatinya gushimangira ko abari abarwanyi b'Inkotanyi ari bo bamwiciye ababyeyi. Aha yari ku muyoboro wa YouTube.
Abana bose bacitse ku icumu babashyizemo yuko nta rwabo mahindi nkuru zitabayeho, bamwe barahimba ngo ndi umwana wa Karamira Foroduwante wari interahamwe ikomeye, abandi bavuga ko ndi uwa Bucyana Martini wari uwa Sederi kugira ngo gusa abantu banyange, kandi ntibibaze ibyambayeho kugira ngo ibibi bya FPR njya kuri uyu muryango wanjye bitamenyekana. Ibyo rero byampaye isomo ari naryo abantu babona nkoresha cyane ibyo kugira ukuri no kutagira ubwoko na bumwe shyigikira.
Kuri Profeseri Paul Kananura, umwarimu muri kaminuza icyarimwe n'umusesenguzi wa politiki mpuzamahanga n'umutekano, asanga gufunga Karasira ari bwo buryo bwiza bwo gucecekesha buri wese washaka kuvuga ukuri kw'ibyabaye.
Karasira ni ijwi ry'abatagira ijwi, ni ijwi ry'abacitse ku icumu n'abababaye bose ni umuntu uvugira abanyarwanda bose atarobanuye ku bibazo by'ingutu byugarije igihugu. Muri urwo rwego afatwa nk'intwari ndetse agakurikirwa n'abantu benshi, akaba afite n'abakunzi hirya no hino ku isi no mu Rwanda. Kumufata no kumufunga n'ubwo gucecekesha abavuga ukuri ku byo babonye cyangwa se ku byababayeho.
Mu mwaka ushize 2020 nibwo Kaminuza y'u Rwanda yirukanye Karasira ku mwanya wo kwigisha ikoranabuhanga bamurega imyitwarire idahwitse. Mu biganiro yakunze kumvikanamo avuga ko yasabwaga n'inzego zitandukanye kuruca karumira ntagaragaza amakosa y'ubutegetsi we akabyanga. Yashinze umuyoboro wa YouTube yise Ukuri Mbona, avuga ko yawushinze mu rwego rwo kwivura gahinda gakabije yatewe n'amateka y'ubwicanyi. Afungiye kuri sitasiyo ya Kicukiro RIB yavuze ko yemeye kubazwa atunganiwe mu mategeko. Ahabagira ubusajwi ry'Amerika i Kigali.
Umupaka wa Gatumba uhuza Burundi na Kongo uburuguruye. Abarundi bafata ingendo bajabuka uwo mupaka bazoriha amafaranga y'amarundi 15,000, abanyekongo nabo bishyura amadolari ya Amerika 30,000. Inkuru dushikirizwa na Desire Yatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Inyuma y'umwaka urenga umupaka wa Gatumba wugaye kuri uno wa kabiri, abarundi n'abanyekongo bifuza kujabuka ngo rubibe baravyemerewe. Guhera saa 2 mu gatondo hazoba ari nyabagendwa nkuko byashikijwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu Tadendi Kumana.
Nkuko twabimenyesheje ejo munsi wa kabiri guhereza hazibiri yuko abarundi bashobora kuja muri Kongo canke abakongomani bakinjira baciye ku mupaka wa Gatumba. Rero nkuko mubizi bitegerezwa gupima abinjiye bose nkuko bisanzwe bikogwa ku kibuga c'indege. Rero mu gihugu twabonye yuko vyoba vyiza kubera babagiye canke abinjira nabo nyene bogira ico baterereye kuko murazi yuko ibipimo bigomara menshi. Rero twashitse ku ngingo yuko ari umuntu w'umunyamahanga yinjiye azoriha amafaranga idolari 30,000 kandi bose bazopimwa atanu bavuyemo, ari umurundi nawe akariha amafaranga 15,000. Ivyo rero bikazoca biba nikobero cyo kimwe ni mugina.
Umwe mu banyagihugu baho mu Gatumba yaramenyereye kuja muri Kongo imbibe zicuguruye, amenyesha ko ayo mafaranga atabo bazoyakura. Ati leta nyabuna nibafashe ayo mafaranga agabanuke bitagenze uko imigenderanire ntizofibaye neza, abarundi barihishwa ayo mafaranga abo muri Kongo bobo bagasabwa mweshi kuruta.
Twebwe nk'abanyagihugu b'abarundi dutegereza gutembera muri Kongo nkuko byamye na kera, ariko uvuze ngo uja gukurisha 15,000 ntiwojayo. Nkuko umukongomani hoho ntashobora kwiyumvira kuza kuko idolari 30,000 na mahera menshi cyane ashobora kuba avunja 80,000 cyangwa 90,000. Umva ko ni bya bindi nyene byo kuvuga ngo bahuma amaso abantu ngo imipaka iruguru yitoguruye. Gembura nta migenderanire ihari bahutuma bareka bakagoma bahugaye tukigumya nkuko twari twikumije. Bari bakwiye basi gushyira ku murundi kuri 5 ku mukongomani ku idolari basi 10 basi kubera bayitwa umunyamahanga. Ariko naho nyene uzanye ibyo urumva ko ni ya maca kubiri kuko bavuze ngo umurundi ajaboke kuri 5 umukongomani aze ku idolari 10 n'ubundi urumva ko nawabatotejwe ni nkuko ushobora kugerayo wafatwa ukabura umuntu akurengana bivanye nuko bagezi wacu tubacinyiza bagacavuga nabo tugezi wabo baducinyiza.
Blanco Bitakwila aserukira abadandaza bato bato bakora udandaza wa ndengambibe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aranegura iyo ngendo yo gusaba amafaranga menshi abadandaza ataburyo bwinshi bafise bakabona ko iyo yugurugwa gyo mupaka atacyo rigiye kubamarira.
Les petits commerçants transfrontaliers de la RDC ne sont pas satisfaits de cette réouverture car
abadandaza bato batondenga mbibe mu Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibanezejwe ni yugurugwa gyo mupaka kuko babona ko bakomiriwe burundu mu rudandaza rwabo. Umudandaza muto muto akora akazi kiwe akoresheje umutahe muto, kumusaba rero ko buri gihe aja gutsura ubibe ari amadolari 30,000 ni nko kumubuza umwuga wiwe. Icyo gituma kusabye leta y'u Burundi guhindura iyo ngingo mu ntumbero yo kubahiriza abadandaza ndengambibe Burundi na Kongo. Umushikiranganji Tadendi Kumana yasabye abarundi kubandanya bikingira icyo kiza, yamenyesheje ko naho hari agahengwe muri bino bihe ngo bidasigura ko icyo kiza ari aho caroye. Yaboneyeho no kwibutsa ko abashaka kwipimisha bakoresheje uburyo bwihuta ibikoresho bihari. Abakoresha ibipimo navyo vya PCR bagomba gufata ingendo canke bakaza mu gihugu, yabamenyesheje ko iminsi yo kuguma mu kato igiye kugabanuka bakazoshikirizwa uko bigiye kuzogenda mu ndwiza. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Murakoze Desire tukivuga ku Burundi mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira abagwiza tunga b'abanyakenya kuzana imitahe yabo mu Burundi ku bwinshi. Ni mu rugendo rw'iminsi ibiri yatangwiye jo ku munsi wa mbere muri Kenya mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu byombi. Eloge Wirikaneza niyo nkuru dufitiye ari Nairobi.
Agishika ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi mu gatondo ko kuri uyu wa mbere President Evariste Ndayishimiye yakiriwe n'umukuru batavuganwe n'ubutegetsi Raila Odinga yaciye aja mu gisagara cha Kisumu mu burengero bw'ico gihugu akaba ari nawe mushitsi w'iteka wa mbere w'umunyamahanga ageze muri uwo muji nk'uko mugenzi we Uhuru Kenyatta yabivuze. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasavye abagwiza tunga abanyakenya kwihutira kujana imitahe mu gihugu.
So this visit is good opportunity to invite Kenyan investors to increase their investments in Burundi. Our country is ready for
urugendo n'akaryo keza rero ko gutumira abagwiza tunga abanyakenya kongereza imitahe yabo mu Burundi. Igihugu cyacu kiriteguriye abagwiza tunga mvamahanga kandi twizera ko ubu aricyo gihe nyacyo cyo kubikora kurindira imyaka ibiri cyangwa itatu bishobora kubacereza. Abagwiza tunga abanyakenya bashobora gufata akaryo k'ibisata byinshi mu Burundi nk'uburimyi, inyubako, serivisi, amagara y'abantu, amasoko ntangangugu, ubutare n'agataka, ugutwara abantu n'ibintu, umukerarugendo, amabanki, ubuhinga bwa none n'ibindi.
Banking, ICT and others.
Niko yashikirije mugenzi wa Kenya Uhuru Kenyatta asanzwe ari kisumo n'abagize leta mu ntumbero yo kwitegurira umunsi wa Madaraka Day aho abanyakenya bibuka umunsi bikura ko abakoroni babongereza mu 1963 inyuma y'imyaka 40 babacura bufuni na buhoro yemeje ko hari amasezerano bageze ko n'umushitsi wiwe.
Your Excellency, let me also take this opportunity to pay tribute to your predecessor and our dear friend President Pierre Nkurunziza who passed on, and in the same breath take this opportunity to congratulate you and the people of Burundi.
Nyakubahwa reka mfata aka kanya ko kubaho wasubiriye akaba n'icuti magara yacu President Pierre Nkurunziza ashengeye kandi dufasha aka karyo tugukeza n'abarundi bagize amatora mu mahoro yubahiza demokarasi. Banyamakuru uyu munsi twagize ibiganiro bifite kimazi hagati y'imirwi yacu. Muzo twavuganye twasubiye kwiyemeza gukomeza mbere kurusha imigendanire hagati ya Kenya n'u Burundi sanzwe imaze igihe kirekire. Uyu munsi ndi kumwe na President Ndayishimiye twashingiye intaha amasezerano yasinywe mu bisata bitandukanye azotuma gufasha hagati yacu kwihuta kurusha. Hakaba harimo ibisata by'uburimyi, ubworozi, uburozi, serivisi za leta zirimo no gukarihiza ubwenge abakozi. Twanasinye ku bijyanye n'umuco na siporo bizotuma siporo n'umuco bitera imbere na mukerarugendo bikanateza imbere imigenderanire hagati y'abantu.
We also signed sports, culture and heritage, which will enhance sports and cultural tourism as well as promote people to people relations.
Niko Uhuru yemeje. President Ndayishimiye yagarutse ku kindi kintu ubona ko mu makungu kiri mu by'u Burundi bushobora guhaya ugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia.
With regard to peace and the security on the continent, we commend the excellent fieldwork of the African Union mission in Somalia. Kenya and the Burundi troops are together.
Kuvyereka amahoro n'umutekano ku mugabane turashimira ikorwa cy'iteka cy'umwe bwa Afrika ku rubuga muri Somalia. Ingabo za Kenya n'u Burundi ziri kumwe kandi ziko zikora ibikora inka. Kubw'ibyo twizera ko icyifuzo cyose kigamije kugabanya inteko za misome muri Somalia kibwirizwa kwisunga urugero rw'isugereza ry'umurwi w'iterabwoba wa Shabab kugira ngo dutakaze uduce tw'igihugu twamaze kubohozwa na misome. Ibihugu bifite ingabo muri Somalia n'umwe bwa Afrika bategerezwa kugishwa inama mu mugambi wari wose wo kugabanya inteko muri Somalia.
Must be consulted on any plan to reduce troops in Somalia.
Niko se Barundi yashimangiye Kenyatta nawe yamenyesheje ko atagiye cyo gutakaza.
In this regard, our two ministers responsible for trade and investment were directed to review.
Muri intumbero abashikiranganje bajeje gushora imari n'ubucuruzwa bategetswe gusubira kuraba no gukuraho inzitizi zose n'intambamyi zatuma guhanahana ibicuruzwa n'ishoramari bigendera hagati y'ibihugu byacu. Ibi birimo ikoreshwa ry'ikiyaga Victoria nk'uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu no gucikora ko kubifungurwa. Mfite umunezero mwinshi kandi kukwakira nk'umushyitsi w'iteka ku munsi w'ejo duhimbaza umunsi wacu Madaraka kandi ibi birahambaye cyane mu kwerekana no gukomeza ubucuti buri hagati y'ibihugu byacu bibiri. Reka ngire nti Imana ihezagire Burundi, Imana ihezagire Kenya, Imana ihezagire Afrika y'ubuseruko, maze dukomeze imigenderanire kugira dushitse ibyifuzo by'abanyagihugu bacu
kandi tuweze kutimiza mahitaji ya wananchi wetu.
Niko Perezida wa Kenya yasozereye. Perezida Evariste Ndayishimiye yaturetse mu nzego za leta nitwaje iruhande y'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye ndayubaha abatimbo 15 n'abagwiza tunga 11. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge kuri iyo nkuru. Ejo ku munsi wa mbere ishyirahamwe mpuzamakungu ONU nani mpuzamakungu gwishinze kugwanya ibigwanisho bito bito vyatanguje indwi yahariwe kugwanya mabi aturuka ku bigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha igikogwa gishitse mu gihe bene ibyo bigwanisho bimaze imisi vyihengumbi mu bihugu nko Burundi, Rwanda, Republika ya Demokrasi ya Kongo n'ahandi mu karere. Umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru adufitiye inkuru y'imva.
Mu bihugu bitatu vya karere ka Afrika y'ibiyaga binini hari mu Rwanda no Burundi, abantu barenga 50 barahitanywe n'ibigwanisho bito bito biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha canke inzego z'umutekano zibikoresha aho bitagenewe mu kiringo c'amezi abiri aheze. Ivyo biri muri raporo yakozwe n'ishiramwe MIRPD, Mécanisme pour l'initiative de la recherche de la paix et le développement, rigwanya ukwirakwira ry'ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini. Jean-Claude Senzinkayo ni watwara iryo shirahamwe rifite icicaro i Kampala mu Buganda.
Dutanze akarorero nko ku gihugu cy'u Burundi, igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatanu hari umutego wabaye ku ibarabara rya Bujumbura Gitega muri Muramvya, aho uwo mutego wahitanye abantu barenga 12 harimo n'intwaza ngabo yo ku ipete rya koloneli mu gisirikare. Tukagaruka kandi tukavuga igitero cy'abitwaje ibigwanisho mu Rwanda ku rubibe icyo gihugu gihana n'u Burundi. Tukavuga kandi ibitero by'amagrenade byabaye ku igenekerezo rya 25 mu gisagara cya Bujumbura byahitanye abantu batari bakabandi barakomereka, bakomerekejwe nayo magrenade yashwiragijwe mu banyagihugu badashoboye kwivuna canke kwitabara ndetse no kwivuza. Nitwo kwibagira rero ibindi bibazo nkamwe n'ivyo bibera mu gihugu cha Kongo eka no mu bindi bihugu. Tugarutse mu gihugu cha Uganda, hari umunyagihugu aherutse gusaba leta ko yo muha uburenganzira bwo kugerageza igisasu cha misile yakoze. Twebwe tukavuga tuti mbega ico gisasu azogerageza mu kiyaga Aruberuto ibinyabuzima vyo muri ico kiyaga, abasanzwe bakoresha ayo mazi canke abegereye ico kiyaga nta ngaruka bibizogira.
Kuri uyu wa mbere, ishirahamwe mpuzamakungu ONU n'urunani IANSA, International Action Network on Small Arms, gwishinze kugwanya ibigwanisho bito bito, batanguje indwi yahariwe kugwanya amabi aturuka ku bigwanisho biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha. MIRPD, ijisho ry'ayo mashirahamwe agwanya ibigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini, ribona ko ubwo rugamba ari urw'inzego zose zitaho ineza y'abanyagihugu.
Duhereye ku madini, amashirahamwe, amareta, intwaro, abanyamigambwe, eka ndetse n'uwo wese uhereye ku munyagihugu nyarucari, ko bose boshirahamwe ingufu tugafatanya mu kugwanya aya mabi akomoka ku bigwanisho bicira umuriro, kuko bamaze kubona bose yuko aya mabi atawe arengana canke ngo atinye.
Akane nako kamo kishami mpuzamakungu ONU yemeza ko kumwaka kumwaka ibyo bigwanisho bihitana abantu barenga 500,000 cyane cyane mu bihugu birimwo uruhagarara. Afrika ikaza ubwa mbere mu kuhaburira abantu benshi. Abakora muri ico gisata basaba amareta gukura mu banyagihugu b'abasivile ibigwanisho byose, ndetse umusirikare, umupolisi cyangwa undi wese akoresheje nabi ikigwanisho yahawe akabihanirwa bimwe by'akarore. Pye Clave ni nkuru Kigali ku byejo rya Amerika.
Tugushimire Clave. Impunzi z'abarundi ziba mu makamba atandukanye muri Uganda ziyandikishije mu mwaka urangiye kugira ngo zitahuke gushika ubu ntizirata. Zisaba ababishinzwe kuzorohereza kugira ngo zisubire mu gihugu cyazo kuko zirambiwe no kurindira. Inkuru y'Idonido n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi.
Twahere mu kwezi k'umunani batangira kuyandikisha dosa gutaha ku mwaka kadisinya mu kwezi kwa 10 n'ubu ni turataha kugeza n'isa tumaze gukwira 1900 kandi aho bose baramaze gusinya kugeza n'isa. Bamwe bariko bararira bagenda Kenya, abandi bariko barafatirwa za Tanzania bitahana n'amaguru.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi atubwira uko ziteguye kugira ngo zitahe, ariko akabashize amezi arenga kuri 6 zitarataha. Uwo n'izindi mpunzi bagenzi be zituye mu nkambi ya Nakivale babwijwe rya Amerika uko ikibazo cyabo kimeze.
Twebwe urumva bari batubariye yuko bategereza kudutahana iminsi mikuru ya Noheli na Bonane ivuyemo.
Yego.
Ariko guhera uwo munsi kugeza ubu n'ubu turicari ngaha. Hama ejo bundi muri uku kwezi kwa 5 mu ntango baraduhamagaje ngo tugende ngo gupimwa kandi corona ngo tugomba gutaha. Tumaze kugenda ntibigeze badupima, baca batubwira ngo ni mutahe ntabwo mupimwa ngo kandi nta n'umuti tubahaye. Ubwo turataha kugendera n'ibyo wagiye uyu munsi asa basinye abantu bamaze gusinya ni benshi cyane rwose.
kugeza ko nyota ari kino sati cyangwa haba matu yango mu ngire mu rindira mu cyo bajyana bararindiriye twarabu wagumatu yango hama rwanda yango azobe ibaga n'icyo ko ari umuntu uzota n'icyo ko ari abasigaye cyangwa cyo.
Izi mpunzi zongeye zitangariza Ijwi rya Amerika ko zitakigira ayo zikira nayo zimira, dore ko ibyazo zari zabigurishije zisigaranye bingana n'ibiro 30 byonyine nk'uko ari byo zari zemerewe gutahana nabyo, ariko ubu amaso akaba yarazihereye mu kirere.
Ubwo twari twabijyandaje kuko bavuga ko nta urenza ibiro 30 mu ndege, ubwo rero twari twatanze turabigurisha kumaze kubigurisha dusigaranye ibyo bikenya nyine bitegerezwa gutahana. Ubu nyine nta kintu turi dukoresha dufite, turi turagenda nyine mu baturage tugasaba namba ari bido aba bana baradufashije bakaduhereza amabido tuvomamo amasahani ko nyine agasafuriya umuntu atekamo nawe uraza ibintu byo gusaba n'ibyo gusaba nyine.
Iki kibazo cyemezwa na ambasaderi w'u Burundi muri Uganda Madame Epiphane Kabushemeye Ntamwana ko leta yitaza impamvu ishyirahamwe ryita ku mpunzi HR ritihutisha uyu mugambi wo gucura impunzi zasabye gutaha ku bushake.
By'ukuri Abarundi nkina kivare ndabizi igiye kuba nkeka nka liste y'abantu zitatu mugabo abantu bamaze kugenda ni bake, hagiye abantu bake bagiye n'indege hanyuma bavuga ati indege yo zimba bashaka kubatwara ni modoka mugabo naho nyene ntibarabishikako batanguye kubisaba mu 2020 mu kwezi kwa 10 ariko gushika ubu hamaze kugenda umugwi umwe ariko nabandi baguma bifuza gutaha twarigeze kwakira muri mu kwezi kwa 4 abarenga 1000 mugabo nabandi baguma bavuga ko bashaka gutaha. Impunzi z'u Burundi nozihanura nkandazihimiriza ko zosubira mu gihugu zigatahuka ku bugombe bwabo, kandi yuko nishira hamwe z'amakungu rifasha ba impunzi ryo korosha gose rikorohereza abarundi bifuza gutaha bagashora gushika mu gihugu cy'amavukiro.
Nahamagaye umuvugizi wa HR mu gihugu Wendy Daphne Kasuja avuga ko icyo kibazo kizwi ariko ntiyavuga impamvu nyayo ituma abasabye gutaha ku bushake bakiri mu gihugu.
UNHCR understands the sentiments of the refugees and eagerness to go back home.
Ati twe nka HR tuzi neza ibyizo mpunzi yandikishije kugira ngo zitahe ku bushake kandi turabyumva. Turimo gukorana n'ibiro bya leta ya Uganda bishinzwe impunzi kugira ngo dushobore kugira icyo twabikoraho. Byaratinze ariko hari icyo turimo gukora. Ntabwo naguha umunsi ntarengwa ariko ni ikintu tuzi ko tugomba gukemura. Icyo nakubwira nuko nka HR ntabwo turimo gushishikariza impunzi kugira ngo zitahe, ariko nta nubwo twabuza zishaka gutaha ku bushake kugira ngo zitahe. Ibyo ari byo byose byatumye gahunda itinda birenze ubushobozi bwa HR. Ukurikije amahame y'ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye wita ku mpunzi HR, hari ibintu bitatu byonyine bishobora gukuraho ikibazo cy'ubuhunzi ku isi Burundu, akaba ari byo gutahuka ku bushake amahoro amaze kuboneka mu gihugu cyakavukire, guhabwa ubwenegihugu n'igihugu kiba cyarakiriye izo mpunzi, hamwe no gushakira impunzi ikindi gihugu cya gatatu gitandukanye n'icyo zahunze hamwe n'icyo zahungiyemo kugira ngo ari cyo zituzwamo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, shuti banywanyi na amakuru y'aka kanya garukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.
Ijwi rya Amerika, uru wa mbere, uru wa mbere, uri gitego.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.